mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni radio ijwi rya Amerika bya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose. Ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo nanje ndabahikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania baterwa ubwoba kugira ngo batahuke.
Nta mpunzi n'imwe maze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari, igira iti sinotaha. Mugabo kandi arashobora kuba ibintu biza bigenda impunzi mu mubye ngahanoronka iki ngahanoronka.
Uwo ni Bwana Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi, avuga kuri icyo kibazo ku buryo burambuye. Rero turaza kubibagezaho mu makuru yacu yo muri aka kanya, turaza rero kubagezaho n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abongereza bagiye no musi kwa kane mu matora imbere mu gihugu. Hari matora ashobora kuzotorera inyishi kibazo kimaze igihe kirekire cyereke kuvuga ku Bwongereza mu muryango w'ibihugu by'Iburayi.
Umukuru w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rukorera mu Buholandi, Shire Bowe Osuji, arahakana ibyo anengwa ko yibasira Abanyafurika hagamije kuvugurura umubano n'Amerika.
Byitezwe ko mugubi inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye amategeko no gutunganya wemeze no musi wa kane ingingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Donald Trump yagirizwa yabikoze koko.
Nouvelle-Zélande yiteguye kohereza itsinda ry'ubutabazi kugira ngo rirebe abarokotse cyangwa se abazize ikirunga cyarutse ku wa mbere. Amakuru rero ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hasi ya radio yanyu.
Dani dojya makuru tubafitiye yo hirya no hino muri aka kanya. Byitezwe ko umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye amategeko wemeza uno musi wa kane ingingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Donald Trump yagirizwa yabikoze koko. Ni mu gihe abademokrati batari bake bashaka kumuhana kubera bavuga ko yakoresheje ububasha ubutegetsi bumuha ku nyungu ziwe bwite. Yamara abarepublika bane bagwiye inginga abademokrati bagiye gufata mu kuvuga ko ifatiye ku mpamvu za politike kubera atavyemezo bihari. Umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye ubutungane n'amategeko warahariye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku ngingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Trump yagirizwa yabikoze koko. Izo ngingo zagiriza Perezida Trump ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu cya Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka wa 2020 muri Amerika. Izo ngingo zivuga kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ukurenguka imbere yayo. Ivyo mu gihe inama nshingamateka iriko igira itohoza ku nyifato yiwe bitekanijwe ko impari zibandanye no musi wa kane imbere y'uko umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ibijanye n'amategeko n'ubutungane ugirisha amatora kuvyuko niba borungikira ingingo bategekanije abagize inama nshingamateka bose bari hamwe.
Dukomereze noneho mu Buholandi mu urukiko. Umukuru w'ishyirahamwe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha arahakana ibyo kwibasira Afurika. Uwo mukuru w'urukiko rero ni umucamanza Shire Ebowe Osuji, perezida w'urwo rukiko. Yavuze ko icyizere ko afite icyizere ko umubano uzongera kuba mwiza. Ebowe Osuji ukomoka mu gihugu cya Nigeria yatorewe kuyobora urwo rukiko ku itariki 13 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2011. Yarahiye nk'umucamanza wa ICC ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Ebowe Osuji yahamagariye guverinoma ya Amerika kwibuka uruhare yagize hishyikira inkiko ziburanisha ibyaha byo mu ntambara nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose n'inkiko za vuba ku Rwanda na Yugoslavia. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati abanyamerika benshi bashyigikiye urukiko kandi batwifuriza ibyiza. Ikintu kimwe gisigaye ni uko guverinoma yakwitura cyangwa se yakwita ku ruhare rwa Amerika yagize mu gikorwa nk'iki mu bihe byahise. Amerika ntiyashyize umukono ku masezerano y'i Roma agenga urwo rukiko mu 1998. Vubaha, avoka wihariye wa perezida wa Amerika Donald Trump, Jay Sekulow, yagiye ku cyicaro gikuru cya ICC hamwe n'abavoka bo mu nkiko mu kigo cy'amategeko n'ubutabera cya Amerika bagize umuryango uharanira ubwisanzure bw'amadini n'ubwo kuvuga icyo umuntu ashaka. uruzinduko rwabo rero rwari mu bikorwa bigamije guhagarika iperereza ku bivugwa ngo ingabo za Amerika muri Afghanistan zakoze ibyaha byo mu ntambara mu mwaka wa 2003 n'uwa 2004.
Abanya Ethiopia bihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara no munsi kwa kane ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba kwa kimushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed yaratahutse avuye kwakira gashimwe k'amahoro kitirwe Nobel ku mugwa mukuru w'igihugu cha Norvège Oslo. Abaje kumwakira bari bambaye impuzu ziri ku masanamu yiwe baririmba indirimbo zimuhayagize. Abiy Ahmed yavuze kwa gashimwe yahawe gatuma amakunga akurikirana ibibera muri Ethiopia, Eritrea na karere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange. Ivyo bitangaje gato inyuma yo kwashitsa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Bole International Airport ku ngwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Yamenyesheje ko afise umwizero ko bazohimbaza iyo ntambwe ikomeye muri Ethiopia muri Eritrea vuba. Abantu batangwe kuja mu mabarabara ku ngwa mukuru Addis Abeba mu bucagucagu, bamwe muri bo bamwifuriza kuramba. Bamenyesheje ko yabahesheje agaciro amabarabara aja ahari biro vyiwe avuye ku kibuga mpuzamakungu c'indege canke ayaja ku kibuga mpuzamakungu c'indege agana ibiro vyiwe yari yugaye.
Tuve muri Ethiopia tujya muri Congo aho abantu banduye Ebola biyongereye mu burasirazuba bw'igihugu. Abantu 20 babaruwe mu banduye Ebola mu minsi 3 ishize, babivuze uyu munsi kuwa kane. Abantu 10 bamenyeshejwe ejo kuwa gatatu i Mabarako honyine mu ntara ya Kivu ya Ruguru, nyuma y'abatandatu bo kuwa kabiri nk'uko byatangajwe na komite yashinzwe mu kurwanya Ebola. Ni komite rero ihuriwemo n'impugu zitandukanye, batatu muri abo batandatu bayigize, batatu muri batandatu bayigize n'abavuzi bagihanga. Abantu barenga 2,200 barapfuye kuva hatangajwe icyorezo cya Ebola muri Congo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize wa 2018. Komite ikurikiranira hafi iby'indwara ya Ebola muri Congo ivuga ko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ku bakozi bo mu buvuzi bahanganye na Ebola byazitiye ibikorwa byabo mu bice bya Beni, Biakato na Manjina. Ibyo bitero byatumye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF bakura abakozi Biakato.
Abongereza bagiye uno munsi kwa kane mu matora rusangi imbere y'igihe ayo matora ashobora gutorera inyishi kibazo kimaze igihe kirekire cerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ibihugu by'Iburaya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson mu gikorwa cyo kuyamamaza yashimikiye ku vyerekeye kuva urundo mu muryango w'ibihugu by'Iburaya, amenyesha ko niyaronka igitigiri kinini cy'abashinga amateka mu mugambwe wiwe Conservative Party. Ivyo bizomurekurira kuva burundu muri uwo muryango ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020. Uwo bahiganwa mu mugambwe Labour Party Jeremy Corbyn yatangaje ko mu gihe yotsinda amatora Ubwongereza bwoca bugirisha referendum shasha mu ntumbero yo gusaba abanyagihugu niba bagishaka kuva mu muryango w'ibihugu by'Iburaya canke niba bifuza kugumamwo. Iyi nkuru turayishikirizwa mu nkuru z'Idonido na mugenzi wacu Venuste Nshimyimana yakurikiranye amatora ari Londres mu Bwongereza.
Igihugu cya Nouvelle-Zélande cyiteguye kohereza itsinda ry'ubutabazi ku kirunga cyarutse kandi umubare wabo cyahitanye wiyongereye. Muri Nouvelle-Zélande rero abategetsi baravuga ko ejo kwa gatanu bazohereza itsinda mu kirwa cya White Island gushakisha imirambo y'abantu 8 bahitanywe n'ikirunga cyarutse kuwa mbere. Abo bategetsi bakomeje kwifata birinda kohereza amatsinda gushakisha iyo mirambo bitewe n'uko kugeza ubu ikirunga cyari kitaratuza. Impuguke mu by'ibirunga ba Nouvelle-Zélande ejo bavuze ko hakiri ibyago bikiri hagati y'ikigereranyo cya 40% na 60% ko ikirunga gishobora kongera kuruka. Icyo kirunga gikomeje guturukamo ibyuka bihumanya kandi kizengurutswe n'umuyonga urimo aside. Umubare w'abapfuye wageze ku 8 ejo kwa gatatu ubwo abantu 2 bari bajyanywe mu bitaro nyuma yuko icyo kirunga kirutse bitabye Imana. Abarusimbutse byibura 27 bafite ubushye kuri 71% by'umubiri wabo. Muri abo 22 barafashishwa umwuka bitewe n'ubwo bushye bukabije. Abategetsi bashinzwe ubuzima bavuze ko bakeneye inyongera ya santimetero kare miliyoni 1,200,000 z'uruhu rwo gutera abo batwitswe n'ikirunga. Abategetsi ba Nouvelle-Zélande baravuga ko abantu bagera kuri 47 batembereraga ku kirunga ubwo cyarukaga barimo 24 babanya Australia abasigaye baturuka muri Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ubushinwa, Malaysia na Nouvelle-Zeland. Bamwe mu bakozweho n'icyo kirunga bari abagenzi bari bavuye mu bwato bw'isosiyete Royal Caribbean. Australia yohereje indege ya gisirikare muri Nouvelle-Zeland gutahana abanya Australia 12 mu gihugu cyabo nyine kugira ngo bitabweho n'abaganga. Eka makuru hirya no hino tuyasodeze muri Algeria, aho imyigaragambyo yadurumbanyije itora rya perezida. Muri Algeria habaye iryo tora rya perezida uyu munsi kwa kane rigamije kugarura umutuzo mu gihugu. Cyakora abigaragambyaga bisheshe mu biro by'amatora kandi ababarirwa mu bihumbi bateraniye mu murwa mukuru Alger. Iryo tora ritakunzwe na benshi ribaye inyuma y'amezi 10 Abdelaziz Bouteflika w'imyaka 82 y'amavuko akuye ku butegetsi. Yaramaze imyaka ibarwa muri 20 kubuyobozi kandi abigaragambya barashaka gusezerera urwego rw'ubuyobozi bushyigikiwe n'igisirikare. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye mu rwa mukuru Alger rwagati batitaye ku mubare munini w'abapolisi bafite ibikoresho byo kubarasamo amazi hamwe na za kajugujugu. Ibyo babikoze kandi baterengagije ko abantu b'impirimbanyi byibura 10 batawe muri yombi mu gikorwa cyari kigamije gukumira imyigaragambyo nk'iyabanje irwanya amatora. Itsinda ryateye ibiro by'itora mu murwa mukuru ryatumye itora rihagarara igihe kingana n'igice cy'isaha mbere y'uko polisi ibasubiza inyuma nk'uko abanyamakuru biro ntaramakuru bya Faransa babyiboneye babivuga. Murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwadukurikira kandi kuri Y3 akadomo radio yacu vewa.com, urubuga rwacu rwa Facebook no ni kuri radio yacu, no kuri YouTube ni vewa radio yacu. Mwatwumvira rero no kuri FM 104.3 mu Rwanda ku mirongo migufi short waves mu Burundi, metero 19 na metero 22. Mukanye turajya mu karere.
Mahukuru yo mu karakiro ya gari minitu yahere mu Burundi, aho leta igiye kwimura abanyagihugu bo mu turere two muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu tubangamiwe n'imyuzure y'imvura ibashire mu bigwati. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati Pascal Barandagiye mu birori byo gufuba abantu 26 ku bantu 27 bahitanywe n'imvura y'isegenya yo mu ijoro ryo ku itariki ya 5 ishyira itariki ya 6 y'uku kwezi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Eroje buri Kaneza.
Uwintwari Atanaze yarafite imyaka 59, Nduwimana Efrazi imyaka 40, Bukeye neza umwaka umwe, Nsabiyumva Odifasi imyaka 10, Majamaika 12, Dorine imyaka 8.
Ubu ni Joseph Iteriteka buramatari w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Yari kavuga amazina y'abanyagihugu bahitanywe n'imyuzura muri komine Mugina bashinguranywe iteka kuri uyu wa kane. Umushikiranganji w'intwara yo hagati yaserukiye leta mu mihango yo kubafuba yamenyesheje ko abantu ba mu mitumbi bangamye bakurusha iyindi bagiye kwimurirwa mu kigwati. Pascal Bandagi:
icyo twagomba kubamenyesha na leta ni uko leta atakitazokora kugira ngo ibe hafi imiryango, na cyane cyane twumvise ibibazo by'uburaro kuko ntacyasigaye. Turifuza yuko dukoranye n'abajejwe intwaro bari ngaha koca hatomogwa vuba na bwango ahantu boja, ndetse mbere bakabaho mu buryo bw'ikigwati. Ivyo bikogwa ibikogwa leta yo kwishoboza yonyene. Nico gituma duhamagarira abantu bose bari hano n'abataraha ufise umutima wo gufasha, afise ico yoshobora guterera agikore, tukaba nkako inshuti canke umugenzi umubonera mu magume.
Ayo magume imiryango itari mike yemeza ko ayiremereye bagasaba izindi mfashanyo.
Twasaba leta ubufasha kugira ngo itugarukireko, kugira ngo iyo miryango dusigaranye ironke ahiba, yongera ironke n'ikibeshaho, kuko urumva ko nakimwe cyasigaye
mwo dutabara mu katolongonke cyaho twoba kubera aho tuba hose harahomotse amazu ibintu byose byaratwawe nyumba twatwaje ibiharage byaratwawe ubu twibere yahanyene n'abana aho twabasize ndivuze ko tubazanga dufise ubwoba n'aho twojyama abana ntibajyama neza imvura iguye kumenga twokwiruka mbembembere tukaburira n'aho twoja tukaguma duhagaritse imitima mugira icyo mudufashije rero hamwe muturongeraho tujyana kandi mukatuhitira nk'uko tuntu twoha n'abana kuko nta kintu dufite dusoroma
twebwe tubayeho nabi kuko nka jewe nabuze umuryango ncumbikira ingo zibiri nje ndabagaburira imirima yabo yaragiye nanje amatungo abiri yose yaragiye nibyo nari narimye byose nabona haye barima amatungo yarashije mutse yose abo bandi basigaye nkabo onye bose nacumbikiye nta kintu barya nyene n'utuntu twari dufise mu mazu mucu dutu twari twasoromye niko tukijya kuko nta n'uraja kuraba ngo arabe ko hari n'utwasigaye yosoroma yatari utuntu twari mu mazu ntayatatembagaye niko nyine turiko turikora ko turasabikanye nta usoroma gasombe twibereye aho nyene turasabikanye nyene bukebuke yadufatane munda
ubwo gufatana munda ni nako umushikanganji barandagiye na buramatari wa Cibitoke bahamagara abanyagihugu kwerekana muri kino kiringo bwanitera iteka wiyanaboneye hakaryo ko gusaba imiryango igera ku 500 itarava mu duce tugeramiwe n'imyuzura mukavuba bwango
ahari ingo bishika ijana na 15 uno musa muntu yobonaho inzu yari bakabagizwe nabende gihugu 579 iruhande y'ivyo iyo misozi mwumba uhije nyumwagiye murabona aha yabegereye nayandi mazu turaje urabona ko ari imigaga imigaga iriko irasirana twagira mu dusaye kuko twasanze kuri uyu mutumba wa nyempundu ari aha mazu ashika 500 twifuza ko abo bantu bose boha kuko batavuye n'ingoga kumbure abavukanye basu nabo bose bagira ibibazo nk'ivyo abavukanye basu bagize iruhande y'ivyo hariho n'abana bariga mu mashure usiku no munsi byabo yononekaye ku rwego rw'intara twaragerageje gutegura ikibanza kiriho twifuza ko iyo miryango leta itubwiye imbere maguru masa twobashira kugira ngo by'ukuri baruranigwe neza
anemeza kandi ko hari abandi bantu 9 baburiye irengero kugeza ubu
hariho rero n'abandi 9 twabuze irengero ryabo twararondeye turabura aho bigeze ubu twaragerageje kurondera hirya no hino mu miryango turasubira n'aho ibyo bihomoka byahomokeye turabura ni ukuvuga muri rusange bose abantu hamwe nawe 20 n'indi twose gutora imibiri yabo n'abikene
iruhande y'abantu 26 bavubwe kuri uyu wa 4 n'abikenda atabuze irengero ryabo hari uwundi muntu umwe yatowe mu ruzi ruhwa rugabura Burundi n'u Rwanda yamaze kononekara ubu yaciye ahambwa ku munsi wa 6 w'indwi iheze imyuzuro ikomeje kuvugwa mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko ahitana abantu n'ibintu co kimwe no mu bigize ihembe rya Afurika eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ruvuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania batewe ubwoba bakongera bagahoterwa kugira batahuke mu itangazo ryasohotse uyu munsi iryo shirahamwe ryaseguye ko ayo makuru yo guhohoterwa no kuburabuzwa ryahawe na zimwe mu mpunzi zirimwo izataye zikomoka mu bihugu mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu Human Rights Watch ryashimangiye ku uretse iryo hohoterwa niburabuzwa abategetsi ba Tanzania batorohereza abakozi b'ishami ryabo n'igita impunzi HCR yabashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zirikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini ntazwe yagiranye na Sylvestre Ntihabantunganya yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo cy'impunzi kitigera coro
ndawo yibaza uwayirayeko jewe narabaye impunzi narabonye ingene icyo kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha no kubahiriza n'impunzi yonyine ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo ariko rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha abandi bakagira bati ahubwo boherayo ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari aba haba bakuramwo
muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izongorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania mwibaza ko ari kubera iki bo babahohotegwa mwibaza ko ari kubera iki bo bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu bakanavuga ati hakoje wenza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nayo numva umenga ntiharagira ni giki coba kibituma
Jendo za yuko hashura kuwa harimo iharuro bigirwa hirya no hino nko nakubwiye niyo migu yose igiri pingara aba icyo dukimpunzi hashura kuwa umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo hashura kuwa umugwi w'igihugu izo mpunzi cyahungiyemo hakuri impunzi na yandi mashira hamwe bamwe bakabiraba kunagaye katakazi na muntu abandi bakabiraba kwinza gibi mugabo gasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda bikinirako aho kuraba yuko koko ari ineza iyo mpunzi nyene ico nabonye nta mpunzi nimwe imaze kubona yuko ivyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mu mwumwe ngahano nk'ikindi ngahano nk'ikije narabibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ndibuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana icyenda na mirongo inani na gatatu hari no mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndabyibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura ni uko kubwira yuko ngaho ikibazo cy'impunzi kitoroshe nticyoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurarondera imeza y'iyo mpunzi ni ukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugategeka neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi iby'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri ko ibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanye mbega icyo tuma igihugu ikibe kibibona uku ikindi kikabibona uku ni ikihe niyo handi icyo nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihe gucagwa igituma impunzi itaha ni ikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na uruyiro kwiruka nibyo bikana kwiruka uhunga nk'uko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga ibihumbi amajana atatu hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagiye mu Burundi nta tora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari bihari mbere cyaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwipfuza rero ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ariwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ab'impunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma bizera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha ni uko mu mutima wayo wayabonye iti hari ikintu gihindutse
perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nane murakoze kuri amahoro aka kanya kugana n'abarundi ku kibazo kitoroshye
nawe tugushimire rero Diane Ninahazwe tunyarukira noneho mu Bwongereza habaye amatora rusange abaturage bagera kuri miliyoni mirongo ine n'esheshatu bahamagariwe gutora abadepite magana atandatu mirongo itanu mu bakandida barenga ibihumbi mirongo itatu iyi ni inshuro ya gatatu amatora rusange abaye muri iki gihe kitarenze imyaka itanu inkuru irambuye murayigezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i Londres mu Bwongereza ni Venuste Nshimiyimana
aya matora rusange niyo ya mbere abaye mu kwezi kwa 12 mu gihe cy'imyaka igera ku ijana kandi ni nayo ya mbere abaye mu gihe cy'urugaryi kuva mu mwaka w'1974 nubwo haramutse ikibunda ndetse hamwe na hamwe hirya no hino mu gihugu imvura ikaba yabyukiye ku muryango ntibyabujije abajya gutora kubikora ababishatse batoye babinyujije mu iposita nibutse ko muri kamarampaka yo muri 2016 abagera kuri miliyoni 7 bohereje amajwi yabo mu iposita habandi rero uyu munsi bagiye mu biro by'amatora nka Frank Ntirangibagira umunyamategeko akaba n'umwongereza ukomoka mu Burundi
iyo kuri ko byabifashe yabifashe neza abantu benshi barafite gishika cyo gutora n'umunsi kandi nanze ndari mu bandi bari bategereje uwo munsi kuko uwo munsi n'umunsi wari bukenewe cyane 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 ku banyagihugu benshi babongereza n'abasabye ubwenegihugu bwangaha kuko urabona ko twari tumaze iminsi mu ntureka zijyanye n'ibintu by'intuzo bya Brexit urabona ko bimaze iminsi icumbagira parema yangaha baranse kumvikana ku icyo kibazo harabaye referendum nyinshi ariko byarananiranye
Minisitiri w'intebe Boris Johnson yatoreye I Londres mu murwa mukuru ntiyaje wenyine yaje aherekejwe n'imbwa ye yitwa Dilene ariko amaze gutora yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru aya matora ashobora gufungurira inzira gahunda ya Brexit yo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se hakongera kuba indi kamarampaka ishobora gutuma icyemezo cyo kuva muri uwo muryango gisubirwamo umunyamategeko Frank Ntirangibagira umukuru w'ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi Jeremy Corbyn we yatoriye mu karere ahagarariye mu nteko ishinga amategeko ka Londres y'amajyaruguru abajijwe n'umunyamakuru icyo yiteze muri aya matora yamushubije ati twiteguye insinzi ihamye nibutse ko amaze kunanirwa gushyira mu bikorwa gahunda ya Brexit ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 minisitiri w'intebe Boris Johnson yahise yemeza guhamagaza amatora kubera ko inteko ishinga amategeko ko yari yamugaragarije ko idashyigikiye amasezerano yagiranye n'umuryango w'Uburayi kandi abona ubukungu bw'igihugu bugenda burushaho gucumbagira abaturage rero kuri uyu munsi bihitiyemo icyo bifuza
ariko uko ndabibona jewe bonmengo ibintu bigiye kuza habona kandi niwo muti w'abongereza bazoshika ku cyo bageneye gushyikira ngo bashikeko
Ibiro by'amatora birafungwa isaa yine zuzuye ku isaha ya GMT ubwo niho ibarura ry'amajwi rihita ritangira ariko harahita hatangazwa icyerekezo cy'amajwi menshi agana n'ipima ry'imitorere ryasabwe n'ibitangazamakuru bya BBC News, ITV News na Sky News bikaba riri bukorerwe mu turere 144 twaturanyijwe bitewe n'abadutuye batandukanye barimo abanyamujyi ndetse n'abanyacyaro abakire n'abakene hakaba rero hari bubazwe abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko amajwi yose akaba ategerejwe kuba yatangajwe mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu Venuste Nshimiyimana ijwi ry'Amerika Londres
Yangurura ya Venuste Nshimiyimana niyo itugeze ku musozo w'ibiganiro twabateguriye tubabwira ariko muri make amakuru twabagejeje mu kanya abantu banduye Ebola bayongere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 20 barabaruwe mu bayanduye mu minsi 3 ishize byavuzwe uyu munsi kwa kane
Itezwe ku mugwi n'inama nshinga mateka ya Amerika ujejwe ubutungane n'amategeko wemeza no munsi kwa kane ingingo ivuga ko zerekana ko ibyaha President Donald Trump yagirizwa yabikoze koko
Umukuru w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC ahakana kwibasira abanyafurika hagamije umubano na Amerika ni umucamanza Shire Ebowe Esuji perezida w'urukiko yavuze ko hari icyizere ko umubano uzongera kuba mwiza
Abanya Ethiopia bihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara uno munsi kwa kane kumva mukuru wa Ethiopia Addis Abeba kwakira umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yaratahutse avuye kwakira agashimwe k'amahoro kitirwe Nobel kumva mukuru w'igihugu cya Nouvelle Oslo
Nouvelle Zélande yo yiteguye kohereza itsinda ry'ubutabazi ku kirunga cyarutse kandi umubare wabo cyahitanye wariyongereye abategetsi baravuga ko ejo kwa gatanu bazohereza itsinda mu kirwa cya White Island gushakisha imirambo y'abantu umunani bahitanywe n'ikirunga cyarutse ku mbere
Abongereza bagiye no muswa kane mu matora rusangi imbere y'igihe amatora ashobora gutora inyishi kibazo kirekire ikimaze igihe kirekire cerekana kuva ku Bwongereza mu maryango ubihugu by'Iburayi.
Mwakoze rero nshuti mwese mwari muduteza amatwi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Peter Handry yarafatanije na Faisal Gebehu. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, amakuru mwagezweho na Eugenia Mukankusi
na Fidelio Ngabo. Mubwire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.